kwisoko.
Uburundi buri mu bihugu bike byo muri Afrika bitaratangura isekeza ryo gucandaga abanyagihugu mu ntumbero y'ukwikingira umugera COVID-19. Leta ibona ko muri kino gihe bitihutirwa kurondera urucanco rwako karanda kariko karatema gatongora mu bihugu byinshi byo kwisi. Nizihe ngaruka Burundi bwo kwitega nibwabandanya gukwega amaguru. Icyo nico kibazo nyamukuru tugerageza kwishura mu kigabane kwisoko cyo kuri uyu wa mbere Rusama 2021 muri kumwe na Josephine Jones Munzimana ndabahayika. Kuwa 30 Kigarama mu mwaka uheze 2022 umukuru w'igihugu yavuze ku Burundi budashobora kwihutira kurondera urucanco rwa COVID-19 kandi abandura uwo mugera baca bakira n'ingoga. Kubwa Evariste ndayishimiye ingingo igihugu cyafashe z'ukwikingira nigo rucanco nyago yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu.
Ariko ntimubona ko urucanco rwa mbere twari twarutoye nimo yuko murandara urundi none sugukinga n'urucanco sugukinga nareka zose leta y'urundi ntayo yagerageje kurondera urukingo bikwiye. Ubu niyo ya mbere yaza kurondera urukingo kandi twaratoye urukingo rw'ukuri urwo ari rwo. Njye nibaza ko urundi atari ubwa mbere bwihuta bubangamiwe n'uwo mugera ku buryo ariko twakwiruhuka guhiga urukingo. Reka tubaze turabe iyo bica mugabo rero natwe urucandago rukomeye nizijya ngingo za leta hari ujya mugambi sinandura sinanduza ndakira. Ubwa mbere yo kumenya yuko mu Burundi Imana araduha twebwe urwaye ukaza kwivuza urakira.
Inyuma yaho umushikiranganji w'amagara y'abantu akongera akaba icegera c'urongoye umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya COVID-19 Tade Ndikumana yaciye asigura ko Burundi butagwanya urucanco ariko ko izo ncanco zose ziriko zirakoreshwa muri kino gihe ziriko ziragerageza ko rero batogerageza kubanyagihugu. Ariko rero naho igisata cyawo kijezwe amagara y'abantu ku isi yose OMS cemera ko ubushakashatsi kuri izo ncanco bukibandanya caratanze uburenganzira bwo gukoresha izo ncanco kugira ubuzima bw'abanyagihugu batari bake ku isi urokogwe. Naho ibihugu bitunze gushika ubu arivyo bisa n'ivyiziziye igice kinini cane cizo ncanco ibihugu bidashika 10 byo muri Afrika nivyo vyonyene bitaratangura kuzikoresha. Ibihugu bingana 47 mu mugabane wa Afrika bikaba bimaze gutanguza isekeza ryo gucandaga abanyagihugu nkuko tubibwirwa na Jean Marie Rukundo.
Ibihugu 47 muri Afrika birabaze kuronka icyaco za COVID-19 naho zizi sorosoro kubwo igisata cya Honi kijejwe amagara y'abantu OMS. Iziri busi ya 200 gusa gizitagwa ku isi nizo zimaze kuzarwa muri Afrika gushika ubu ku bwa OMS. Kuwa 8 ndamukiza ibihugu 43 byari bimaze gutanguza isekeza ryo gucandaga abanyagihugu kandi incanco zingana n'imiliyoni 13 kuzingana miliyoni 31 n'igice zari zatanzwe zari zamaze guterwa abantu ku bwa OMS. Iryo shirahamwe rikidoga ariko kubona n'izo nsanzu zazanywe muri Afrika nazo nyene zidakwiragizwa ku rugero rungana uko 93% by'izo nsanzu byagiye mu bihugu 10 gusa. Mu bihugu byari byakweze amaguru cyane mu rugamba wo kurwanya COVID-19 harimo Madagascar yavuga ko ifise imiti kama uvura ako karanda ariko muri kino gihe icyo gihugu cyaratumye ko icyanzu zo kwikingira COVID izambere zikaba zitezwe mu mpera z'indwiza. Mu karere Burundi buri bwo havuye bwo Burundi gene hamwe na Tanzania ibindi bihugu byaratanguje isekeza ryo gucandaga abanyagihugu babyo. Ibyo bihugu bikaba ari Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Rwanda, Uganda, Kenya na Sudani y'Epfo.
Biciye mu ntererano z'uburyo zitangwa n'ibihugu vya Rutura mu kigega bise COVAX, ibihugu bifise amikoro make nk'u Burundi birahagwa ku buntu incanco za COVID-19 zikwiye 20% vy'abanyagihugu iyi gihugu kibisavye. Kubera ko kugira igihugu kibe gikingiwe neza hakenegwa gucandaga 60% vy'abanyagihugu. Igihugu gisa kirondera izindi fashanyo ubagira neza baba basanzwe bagifasha. Kubona leta y'u Burundi gushika ubu isa n'ifata minenegwe kurondera izo ncanco bituma haba ingaruka zitari nke nk'uko bisigurwa n'umushakashatsi mu bijanye n'indwara z'ibiza kome konakuzi.
cyaragaragaye yuko iyo abantu bacanjwe ari benshi cyane no kuvuga ku bice birenga 70% yuko ibitigiri by'abaja mu bitaro n'ibitigiri by'abapfa bigabanuka kugushika ku bice 90% no kuvuga rero murumva yuko ugo rucanjo ari ngombwa rero ibi bica bivuga yuko n'ubushikiranganyo bw'amagara y'abantu na leta bagihanganye no kubura ibitanda byo abantu bajyanuka mu bitaro no kubura abaganga bakwiye hamwe mbere nuko babona yuko atacyo bamaze kuko iyo abantu bariko barapfa kandi batatezwa gupfa urumva muri icyo gihe amagara y'abantu kuyakingira ku rwego rw'igihugu biba bijikajika rero iyo umuntu yacanjwe ashobora kugira indwara nk'iyi nka kujya kwa giripe isanzwe akimyira cyangwa kumva mezi umutwe buhoroboro ariko ntasinzikara ngo bajye kuzurana mu bitaro nk'uko tuzimye tubyumva nko mu gihugu cy'Ubuhinde rero umuntu atacanjwe ashobora rero no guhabwa akato no kuvuga agakumirwa iyo ariko aragenda mu bindi bihugu byacanjwe ibyo murumva yuko navyo nyine yari biza bitorohereza ba bantu bari mu bihugu bitagomba gucanwa canke bigikwega amaguru hama turaze ku rwego rw'igihugu nago no kuvuga yuko ibihugu byacanje abantu babo bihava bikumira ibihugu bitacanje no kuvuga bakavuga ati twebwe mw'abantu bacu nibaje hariya uhava tugarukanira iyo COVID-19 kandi yamaze no kugaragara ngo mwayibonye igihe bimiye ubwa mbere abongereza ubasigaye bimira ibihugu nka Brazil nka Afrika y'Epfo nk'Ubuhindi n'ibindi byinshi iyo babona mudakurikiza ingamba nk'uko ishyira mu muzima ku munyamaga y'abantu ritegekanya ababikurikiza baraheza bakinuwa batabikurikiza rero ivyo navyo kumbe n'ivyo bizohava bica bishika ugasanga mbere na bimwe byo gufashanya ku rwego mpuzamakungu canke hagati y'ibihugu navyo nyine bigiye gutosekara kubera ca gihugu kitubahiriza ingamba zafashwe ku rwego rw'isi.
Leta ivuga ko ku butaka bwose bw'u Burundi abamaze guhitanwa na COVID-19 ari abantu 6 ariko Kiliziya Katolika yoyo ikaba yavuze ko gusika mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze abarenga 10 bari bamaze guhitanwa nako karanda mu gihugu. Aha rero akaba ari naho tugarukanije ikigabane ku isoko cy'urunani rw'abamenyeshamakuru mwagishikizwe na Josephine Johnson Nkunzimana naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.